Kahiye ni Sauti ya Amerika. Bizwi Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Urumva twe bico dusaba leta bari kubanga mu gukora hariya hehe bakabanga gukora inepfo kuko nta ugazura uruzi amazi ahagira niki atera akafarugu sinzi nabo bantu bize bagize ubwo buhinga.
Uwo numwe mu banyagihugu baba muri zone ya Buterere bavuga ku mvura nyinshi yateye umwuzure wasenyuye amazu menshi. Tubafitiye nani makuru yerekeye icegeranyo cy'ubushikiranganji bujejwe imigendane ne bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Burundi no ku kibazo cy'uburaro ku bagize imirimo ku mugwa mukuru wa komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Amazu arengizana na 50 yo mu mazone ya Buterere na Kinama yo muri komine Ntahangwa y'isagara cya Bujumbura yaratewe n'imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi yaguye ku mugoroba wo ku munsi w'Imana. Ababa muri ayo makaratiye yo mu buraro kwa bw'igisagara cya Bujumbura basaba kuronswa imfashanyo yihuta kuko ibintu byabo byose byononekaye. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya.
Muri zone ya Buterere iyi myuzure yabangamiye cyane karitsiye Buterere ya 2B kuko bamwe mu baraye bahuye n'ibyago babwijwe rya Amerika simihana gusa yo ngaho ku Buterere yatewe n'iyo myuzure yo ku mugoroba w'ukuru w'Imana. Amazu manini manini abipfamwo imiceri yatewe n'iyo myuzure abarimyi babikumwe imbu wawo muri amahangare ntibagira ayo bacira nabo bamira mu gitondo cy'uno wa mbere.
Ye wazanye umwimbu wawo ubonye uvuze tabana bararonza icyo bajya bikaba bifu ni ya mitahe tujya kugurana
tunarangura mifunga tunakamata amafaranga abatu ya madeni ya mabanki.
Itunganywa ribi ry'imisere gitwara amazi niyo ntandaro y'iyo myuzure yamayateye abo banyabuterere bagasaba igisata kijejwe gutunganya ibisagara kugira icyo gikoze.
Epfo hariya ku kaburimbo urabona ko amazi yuzura bize bagize ya kaburimbo je novuga ko atari bize bagize tiyo. Urumva amazi ava ruguru rero hose agacaca mu iyo tiyo ya kaburimbo urumva pa possible ya amazi yose iragacabura aho yogiye muri nyagatiyo nyene kari yagatiyo kitwa kuko ari kaburimbo agaca zino agaca dushwara mu rero
ibize nindo cyane amazi ava hariya ni menshi ahasohokera ni hato ijo atuma dutwa gumisi yose azari menshi ibizo ngaba idukorere n'ahandi byo mufashe bumva ko ibize ndane kumubona baraciye amabarabara inyuma ibacibuke furege
ntabi. Urumva twebwe icyo dusaba leta bari kubanga mu gukora hariya hejuru bakabanza gukora inepfo kuko nta ugazura uruzi amazi ahagira niki atera akavarugu sinzi nabo bantu bize bagize ubwo buhinga frema.
Masumbuko Amadi arongoye iyo karitiye ya Buterere asabira imfashanyo abarongoye bahuye n'ibyago.
Icyo twosaba ica mbere kwanza nuko bugarukira kuri aba bantu bashikiwe n'ibyago urakora biteye agahinda kubona ho umuntu yashyitse kumusaya ibyo bise cyagiye n'amazi buco batekamo nacyo bafite icyo bagiye amako nacyo bafise ubu byose ni byondo gusa bivuye mu mazu. Tukaba dusaba ko uyu muntu wewe afite nk'ibyo ashobora gufashisha aba bantu bashikiwe n'ibibintu iyo bagarukirako.
No muri zone Kinama ya komine Ntahangwa ibintu ntibyari byoroshe mu ijoro ryo kuri w'Imana amwe mu mabarabara ntiyahita kuko yari yahindutse inzuzi. Mu gitondo cy'uno wa mbere abanyagihugu bariko bakura ibyondo byabateye mu mazu.
Yego hari ibintu byononekaye n'amazi abanza kujya mu mazu gatwara ibirato by'abana gafata impuzu zari ziri hamwe inzu ugasanga ni ibyondo gusa amarangi amashwagara ibiki hononekaye ibintu byinshi n'abantu bataye mu mazu bagiye bata amahoteli numva n'ingorane ikomeye. Ukuntu bariko barayikora rujya ruzi rwitwa Gasenyi bakora bamanukana barukoze bagira kanalizasiyo hanyuma uburero bataraheza ibyo bikorwa byabo baca bacishira kuri Avenue Kinyami uruzi rwose rucirucha uburyo babona n'abana bajya mumbize bapfuye bacaho abantu babona badashobora no kubarekipira kubera uruzi singuvu nyinshi cyane.
Si mu gisagara cya Bujumbura gusa hatewe n'imyuzure mu ijoro ryo kuri w'Imana mu gisagara cya Gihanga ntarabubanza imiryango 65 ntigiraho ikiko umusaya kuko amazu yayo yasambuwe n'imyuzure yaturutse ku ruzi Kajeke nk'uko byemezwa na Rupfuru Ndayisaba musitandari wa komine Gihanga. Eka n'igice cy'itongo ry'abapfuye ryo ku muhanda ryaratewe n'iyo myuzure kubera ibikorwa byo gukora ibarabara rya Bujumbura Cibitoke. Uwo mutegetsi agasaba ishyirahamwe ririko rikora iryo barabara gutunganya n'ingoga imisere gitwara amazi kugira ababa hafi y'iryo tongo ntibahandurire indwara. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi rya Amerika.
inshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu Radio America Washington DC Ubushikiranganje bujeje kumigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika butangaza ko mu myaka itatu iheze bamwe mu bagize inzego zo mutekano mu Burundi bise abanyagihugu kandi ntihakogwa amatohoza mu cegeranyo bwo bushikiranganje buherutse gusohora bo narega imigwi yitwaje ibigwanisho gutegura ibitero bigenewe kwica abategetsi batandukanye mugenzi wacu eroje buri kaneza yasomye ibiri muri ico cegeranyo akaba dufitiye inkuru ikurikira
Iraporo yemeza ko abapolisi abashikiriza manza n'abacamanza birengagiza amatohoza no kumviriza imanza zerekeye abategetsi bo muri leta hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD bagakora mabi atacamira hagati y'umwaka wa 2015 n'iho 2016 abandi cyo cegeranyo bavuga ko habaye ubugizi bwa nabi igihe imigwi yitwaje ibigwanisho yatana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano iyo migwi yagizwe kuba yagize ibitero n'imitego bigamije kwica abategetsi bo muri leta bamwe wagize inzego z'umutekano hamwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD akarero gatangwa na Kawiri Nyamitwe umujyanama mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu biro bya president Nkurunziza hatwe kwicwa n'abantu bataramenyekana mu kwezi kwa 11 mu 2016 umwe mu mucungera ubuzima ahasiga gatwe hamwe na Emmanuel Niyonkuru yari umushikiranganji w'idukikije yiciwe imbere y'inzu yiwe ku itariki ya mbere y'umwaka wa 2017 ico cegeranyo kandi kivuga ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano bishwe na bagenzi babo Muri ibyo bitero bimenyeshwa ko n'abasivile bazize ubuzima. Ku rundi ruhande urwaruka rw'imbonera kure bamwe mu bapolisi n'abasirikare n'abakozi b'iperereza bagirizwa guhohotera kunyuza no kwica abantu hamwe no gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme. Mwaka wa 2015 honyene ico cegeranyo cemeza ku gisata ca ONU kije rwateka kazi na muntu caharuye abantu barenga 400 bishwe ne umugwi wa ONU wari uje gutohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva muri uwo mwaka nyene nubwo utemerewe kwinjira mu gihugu hagati umenyesha ko aronse vyabona 500 vyabwiye ko abantu benshi bishwe n'abagize inzego z'umutekano bamwe batabwa mu ruzi rusizi rwituka muri Tanganyika babanje guhohoterwa bikabije Ibiro vya Leta ya Amerika bijejwe demokarasi hagati y'akazi na muntu n'akazi bivuga ko gushika mu mpera z'umwaka wa 2017 hatewe ni muri buri amagrenade 75 mu gihugu cyose ariko bisigura ko akenshi bene kugira ivyo bitero n'intumbero yabo bigoye kumenya nk'uko vyagenze ku itariki ya 9 ukwezi kw'indwi aho abantu bari bakoraniye mu kirabo mu Kayanza muri aruko bw'u Burundi igitero ca grenade cahitanye 8 muri bo ikomeretsa abarenga 50 Mu mwaka uheze kandi ivyo biro bimenyesha ko n'imiburiburi abantu 88 banyurujwe baburwa irengero ico gisata gisigura ko abanyurujwe ahanini y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho mashyirahamwe yigenga hamwe n'abahoze mu gisirikare cya kera imbere yo kw'inzego z'umutekano zicangwa n'abasirikare ba leta n'abamwe mu bahoze mu migwi yayigwanya cyongera ko abanyurujwe akatari gake babanje kugirwa ko iterabwoba Mu banyururwa zamenyekana irengero ryabo haravugwamo umugwiza atunga Oscar Ntasano uwitwa Leopold Habarugira n'umenyesha makuru Jean Bigirimana iruhande yabo ico gisata kivuga ko indongozi za FNL zeboka Gaton Rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka zemeje ko abanywanyi b'uwo mugambwe bafunzwe n'inzego z'umutekano baranahohoterwa Ivyo biro bimenyesha ko Burundi butanga abasirikare mu garukana amahoro mu bihugu vya Somalia na Central Africa ariko ko bamwe muri bo bagirijwe amabi harimo gufata abakenyezi ku nguvu gusa biragaruka bikemeza ko bimwe mu birego vyatanzwe mu mwaka wa 2016 atashingiro vyari bifise nubwo amategeko y'u Burundi yabuza gufata abantu ataco bazira abakoze ico cegeranyo bemeza ko abantu batari bake harimo abayoboke ba Rwasa bahagaritswe amategeko aho nyanzwe bikekwa guhungabanya umutekano w'igihugu canke gukorana n'imigwi itwaje ibirwanisho abanyororo ba politike mu Burundi baharurwa mu 500 arenga ico cegeranyo kivuga kubwigenge bwo kumenyesha amakuru kugira amanama no gushikiriza ivyumviro bwasubiye inyuma cane kuva mu mwaka 2015 utororero dutangwa n'utwingingo ya sense yo kwaka uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi amwe mu maradiyo yaturiwe mu 2015 hamwe no kuburabuza bimwe mu binyamakuru bikorera ku rubuga ngurukana bumenyi harimwo na kimwe gishyikiye leta ziyongera kugufuta amashyirahamwe yigenga agera kuri atanu mu 2016 yagize gukorana n'abatavuganwa n'ubutegetsi n'amashyirahamwe mpuzamakungu bivugwa ko atoroherejwe kuko itegeko rishasha yasaba gutanga igice c'amafaranga yayo mu banki nkuru y'igihugu no kwisunga ibitegeko by'amoko mu gutanga akazi ku minsi ya gatandatu naho bivugwa ko abategetsi bategeka abantu kuja mu bikorwa rusange ku gahato kandi kw'amayira hari igihe yugarwa mu giringo kirenga amasaha abiri yose nubwo biruko Burundi buvugwa ko bwagumye bwakira impunzi zigizwe ahanini n'abakongomani kuvyerekeye amatora ya kamarampaka yimirije ibiro vya Amerika bijeje watakaza na muntu bivuga ko kuva president Nkurunziza yatangaje mu mpera z'umwaka uheze indongozi zitari nke zo muri CNDD-FDD zashikirije amajambo y'iterabwoba ahamagarira gutoteza abazotora oya eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
aba rangurira imirimo ku mugwa mukuru wa komine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura ntiboroherwa mu bijanye n'uburaro benshi muri bo baca bakora bataha mu yandi makomine canke mu zindi ntara kubera amazu yo gupanga atabaho ku mugwa mukuru w'iyo komine ibindi kuri inkuru tubishikizwe n'umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse
Ivuriro, sentare y'intango, paruwase, ibiro komini koreramwo, ishure shingiro, izo nyubakwa zonyene zirangwa ku mugwa mukuru wa komine Mukike, hatiragwe igipolisi gikorera. Abaranguye imirimo badasanzwe bavuka mu cungaro yaho, ntiboroherwa kuko udasavye indaro mihana iri ku mugwa mukuru wa komine ya Mukike, ndashobora kuronka aki kumusaya, abenshi baca bakora bataha, kakarorero, mu bacamanza bakorera ku sentare y'intango kukira komine ya Mukike, harimo bakora bataha mu yandi makomine yo mu ntara ya Bujumbura, aha tukavuga abajya mu komine Nyabiraba na Mugongomanga, hari n'abakora bataha mu zindi ntara, nko mu ntara ya Burundi komine ya Mugambi, hano muri bibira komine ya Mukike, hakaba n'abatamu gisagara cha Bujumbura, bamurero indaso mu nyagihugu mu komine ya Mukike, atuke nibwayo mazu butuma imirimo itarangugwa neza.
Abantu bakora ngaha aye abenshi nk'abacamanza nta benshi ntibaba ngaha ino
ni mu nyayo kugwa ngaha kubona ta uraro busanzwe buhari bw'abantu bakora ngaha ico bibatwara
kandi ntivyo buri cyo bitutwara kuko urabona ngaha aye nk'aba bacamanza bakora barinda gutaha kure modokari zibagoye bashashika bashika batevye ku kivi iyo bakumbure hari hamazu y'abacamanza ngaha boyo baba ngaha nka bose ni igikorwa kigatangura kare kigahera kare
Ngomira kiza eri uwundi munyagirwa mu komine ya Mukike wabona ko mwitanga ry'ubuzi ho kwisungwa aba hafi yabwo
ndi baza ko hari habajije benshi cyane mu gihugu bukoroheza ruko mu komine iwacu hari ndukira bize ibintu by'ubucamanza bwo kirakiza abandi bakabegereza iwabo hanyuma abandi nabo bagatanga akazi ku bantu baba bahegereye bimvukira
muri abo bacamanza nta n'umwe yashimye ko tumufata amajwi ariko batubwiye izuba byacu bizimije ko batwara amafaranga menshi mu gutonda ku kivi amatiki batanga nk'uko babivuze ari hagati y'umubi 5 y'umubi 10 by'amafaranga y'amarundi bakavuga ko basigaye bakorera amatiki gusa kiretse abacamanza na musenyeri w'ikomine ya Mukike nta nyubako y'ukubamwe afise akora atambwe gisagara cha Bujumbura y'ubushitakara naho w'ikomine ya Mukike arongoye acaza gusaba indaro ku ivuriro kuba batwagwa n'umuntu atamu indi ntara birabaza cyane we banyagihugu mu komine ya Mukike twaganiriye
ntabwo nk'utwara nka komine yo baba nk'inyuma unya nashaka kuba banka mu gisagara kubera atagira uburaro buri ngaha anye mu komine Mukike cyangwa koko hari gihe nshobora kuba ndamukeneye ari nk'hariya mu gisagara sishobora kumurunga abari kure rero byiza twobandanya iterambere tukubaka hanyuma kugira ngo nko atwarino ashobora kuba ari
urabona imwe na rimwe isa nk'uwakindara kugira ngo arare hamwe umukene kumugoroba cyane ku kumurango akacyamubona apfuye mu biro mu ikomine umunyagihugu twe twabantu banyuma arusho kutabaza mutanteri kuko mutanteri ni wa mbere mu ikomine usande nawe inyoroheje akacya ashibuka nkibujumbura
imana yo dufashe garetika twibuka cyo bakwanze kugira ngo iduhi akabarabara barabarangira bari cyemo bari bo iryo barabara mutorironga namajambe ngiye niho cyaje biza biza gyanio nizo nzuzo cyaje ziboneka zibakubaka
Munzego za komine ya Mukike baremeza kwica kibazo c'uburaro ku bakozi barangura imirimo ku mugambo mukuru wa komine ya Mukike gihari kandi uketoroshe gutoya inyishu ngenda kuri Yosefa n'umuhanuzi wa musenyeje je vy'intwa n'imibano
twebwe mu mugambo mukuru wa komine murabona yuko uri hagati mu banyagihugu rero turafise ikibazo c'ukuronka aho two kubaka aho abakozi ba leta bo kubaka hegereye komine kubera yuko komine ikikujwe n'imihana y'abenegihugu turafite ibitara bya komine zegereye hano mu gihe kuboneka umuntu afasha kugira ngo tubake yo home turashobora kutanga umuzibukiro ariko kandi ivyoroha kubera yuko usanga ahantu asange abantu benshi
ikomine ya Mukike 1920 mu gihe cyo Burundi aronswa ku mwaka 2005 ibikorwa by'iterambere twashatse kumenya igituma musantere atagira uburaro kandi ikomine ifise amafaranga yamara mu nzego za komine batwishuye ko bashize imbere cyane cyane imigambi ijyanye n'uburimyi n'ubworozi hamwe no kubaka isoko ya kijyambere ikomine ya Mukike mu makomine ari nyuma mu majyambere mu myaka 2015 2016 yabaye iya nyuma mu Burundi bwose mu bijyanye n'amajyambere Mwumbibi ya chumi nindu ya te inaamge, ibi jana chumi kumakomine, jana chumi ni chenda. Na hilo ngi banza vizanyuma, msuzi wambile mwure mwure mwurundi, wisikuwa heha, ulimuli ya komine, kandu kwa ofisi metero, zingani mwumbibili, na maja tasa mwumbunai na zine. Mukamilia wata wanabalishwa kwa msuzi lihari, ekanani hotel lihari chani, kipanza chukivu na mungo, akanyota. Mwuri komine Mukike mwuntari ya Bujumbura, fitilite ishaate, ijugi ya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mundu iheze ishyirahamwe mpuzamakungurijwe w'agateka kazi na muntu Human Rights Watch. Yarashikirije raporo ivuga kwa gateka kazi na muntu kifashe nabi mu Burundi iyo raporo yavuga ku inzego zijeje umutekano hamwe no gwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi ruzwi ku izina imbonera kure vyama vyaturubitse byanyuruje kandi byishye abantu badashigikiye amatora kamara mpaka guhinyanyura ibwirizwa mashingiro ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu kandi guheze kandi inama nshinga mateka ya Burundi yaremeje integuro y'itegeko rizogenga ukuntu imanza zitohozwa hamwe n'ukuntu zicibwa iyo nteguro y'itegeko irahakanda abajeje umutekano ububasha bwo gusaka mu ijoro atamutahe bafise abajeje umutekano kandi bazoba bafise uburenganzira bwo kuraba amatelefone na ordinateur by'abantu bose bikekwa kw'ivyaha kuri ibintu byose bihambaye byashitse mu nduheze mu Burundi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiye na Vice President wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimo aratangura avuga kuri iyo raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch
yoshira hamwe murari ubwa mbere mu Burundi rigira ibintu nk'ivyo kandi si n'ubwa nyuma twebwe tumenyereye nuko abashaka kudindiza amahoro mu Burundi abashaka gusubiza inyuma umutekano dufise bama bakoresha iyo shira hamwe mu gucaka guteranya abacanke abandi uno munsi cyo uvuga nuko twebwe amahoro umutekano kumbi zose birafungirewe neza cyane cyane twumesha yuko dufise igipolisi inyamiramabi twaramaze kugenda isi yose ntano turabona ari inyamiramabi cyangwa abapolisi bakora neza nkonga no kugira yuko abapolisi bacu bakora bakurikije ubuhinga bw'ibizi hanyuma ibyo bama bavuga bakwegera ko bagacashiramo n'imbonera kure murazi yuko ingene mu imbere yuko 2015 bitangura byatanguye uko nyene urumva rero ni miyanzira imwe bama bacamwo kugira ngo badurumbanye amahoro umutekano mugabo twebwe turamenyere kuko ni byabo bya misi yose nabo bakorera hanyuma hakaba afisemo ibihewe byabo cyama bibabwira kugira ngo ibya politiki byabananiye baca bacisha mu izo nzira zo guhenda abantu kuzimagiza abantu nitwovuga ko byera de haraba ashobora kuba habo nk'ubugizi bwa nabi nk'ahandi hose ico mwe nuko iyi polisi y'u Burundi gihagaze magabo kugira ngo giteshwe abo bose bashaka konona umutekano mu Burundi abo bose bashobora kuba bafise bafasha abantu bashaka kugira ubwicanyi kugira babwegeke kuri leta y'u Burundi ivyo rero turiko turabikora kandi mu minsi mikeyi bazofatwa
kuri hari amakuru aho ratangazwa abantu bazimi abantu banyurujwe eka ibiziga byatowe ubwicanyi bwakozwe n'abarya n'abariya ababa bamwe mu mbonera kure cyangwa bamwe ba polisi murashaka kutubwira niba hari abantu muri iyo mirwi bamaze gufatwa bagakwitwa nta mugahanga kubera ibyaha bakoze
n'icuro kugira niba ufatwa niba fatwa nk'uko ari mbonera kure cyangwa bafatwa na polisi genda muri mu busho butandukanye uzosanga huzemo abapolisi bagize amakosa uzosanga huzemo abantu bava mu migambo itandukanye bagize amakosa ayo makosa bayakoze ibayitirira umugambo uno munsi rero ritwovuga yuko hatari abagizi ba nabi nkuko mu bindi bihugu hari abagizi ba nabi hariho abapfa matongo hari abapfa ico bita regime de compte bagiranira abo bose nuko ikibabaje yabo bose bigizwe bisha byegikwa gatwe ka leta muri bihugu byose byo ku isi abagizi ba nabi barabaho kandi aha babicanye uburyo budatandukanye nicyo gituma igipolisi kidasiba gusemerera kidasiba kuremesha abanyagihugu kugira ngo bamere magabo abo bose aho babonye babafate
inyuma yaho iyo raporo isohokeye hari ingingo nka leta y'u Burundi imaze gufata kugira ngo niba ayo mabi aho raba canke nkuko bivuze ari abantu bamwe yamwe muri iyo mirwi babikora hari ingingo yo bimaze gufatwa kugira ngo nabo nyine nabo ari baki bakora ibyo bintu bateshwe bate
ingingo zo zifatwa zifatwa n'ubushikiranganji butandukanye ubushikiranganji bw'umutekano ntacyo butakora ubushikiranganji bw'umutekano buri gushika ku mutumba uruski buraba yuko umutekano utekanye neza intwaro yo hagati mu gihugu nta shidakora kugira ngo nako bagasovye kose gashobore kuburizwamo mbere n'abagizi ba nabi barafatwa inacho gituma mwavuze hashobora kuba isakwa giturumbuka bivuye nuko amakuru twaronse arayaca nk'ayandi nuko umenya gusa yuko ico bivuga kubwiye nuko mu Burundi uno munsi amano umutekano bisasagaye kandi nitubona uravye iyo raporo bagize ni raporo bagize mu 2015 cyangwa 14 byose usanga ari bimwe no kuvuga yuko icyo twokora cyose kuri bo n'ubusa
tugarutse kuri ayo matora kamara mpaka umugambwe murimo ipona abadasigana umugambwe murimo barashikirije eka aho bahagaze ku matora kamara mpaka abadasigana uyu mugambwe bose bari nyuma iyo ngingo yo gukoresha amatora kamara mpaka
icyo nabwiye nuko umugambo wa Fiona Iprona ufite ingendo wisandije wo kuja inama n'ingingo nabo basangiye kurongora amabanga muri uwo mugambo nicyo gituma kuri uyu wa 2021 inzego z'uyu mugambo zagiye hamwe zihweza zaca ijya nino iyo bwizo shingiro hanyuma bafata ingingo yo kuzokwemeza iyo bwizo shingiro ariko benshi babwira induru bakati ndimo ngo bafite batangiye kwiyamamaza hari udasa hari kwiyamamaza no gufata ingingo urumva bafashe ingingo ningene nihagera kwiyamamaza ijambo bazobwira abanyawanyi bawo ibagiriye kwiyamamaza kwari kugira ngo baje hamwe bafate ingingo twebwe rero inzego zose zivuye mu ntara zikaza zikemeza ingingo bafashe iyo ngingo ikifata abadasigana bose twebwe rero kuzacu abadasigana bose iyo ngingo niyo bashigikiye twavuga yuko udashobora kuyishyigikira umuntu cyangwa uwundi ashobora kuba mugabo muri rusange abadasigana bose bashyigikiye iyo ngingo kuko yaziva mu nzego z'uyu mugambo
umuntu abyihweje umwe ngo n'abanyamugambo yaba bahaye amateko abanywanyi babo amatora ageze umuntu ntashobora kugenda agatora uko avyiyumvamwo uko yumva akwiye gutora ihinduka agatora ego cyangwa oya
ibi byasanzwe umugambwe wafashe ingingo munywanyi niyumva muyo mugambwe akunda uyo mugambwe akurikiza ingingo yafashwe n'umugambwe mugabo ariho abanywanyi bipfa mutima canke abanywanyi bafise izindi ntumbero batubaha umugambwe batubaha inzego z'umugambwe uwo rero nitwo mukontrola agira ibyo ashatse mugabo kubwo badasigana bose bafata ingingo yafashwe n'inzego z'umugambwe kandi ku mwaka w'agatekona icyo ho twarakibonye kuva kera
muri raporo nyene ya Human Rights Watch barabavugamwe mwebwe bakavuga ko namwe mwagabishije abantu botora oya kuri iryo bwirizwa shingiro aho muhavuga ko
ibyo ni kinyoma cambaye ubusa nk'uko twayivuze majambo tumaze kuvuga leta imaze kuvuga na nahamwe yavuze ngo muzotora iki canke ikindi dusaba imigambwe dusaba amashyirahamwe dusaba abigenga yuko umwe mu wese abirekuriwe n'amategeko kubera yiyandikishije muri wa mugwi byo gucungira amatora azogenda agashikiriza ahagaze umugabo wa senatora wabigize ku mugaragaro tukasaba n'ibindi n'indi migambwe canke abigenga bo bigira ku mugaragaro canke hageze ejo ho bukera canke mu minsi iza umukuru w'igihugu azoshikiriza itegeko rirarika abene igihugu kuja kwiyamamaza muri ico gihe rero hari zuba amategeko abigenga utora ego canke oya ibyo biva ku mutima canke biva ku ngingo umugambo wose uba wafashe
ndabona dufite ibibazo bitabikiye cyane cyane n'ibindi bibazo byerekeye integuro z'amateko yemejwe n'inama nshinga amateka mu Burundi ariko imbere y'uko tuja kuri ibyo bibazo turafite abanywa ni radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gordien muri iki gihe Gordien niwe neza
amahoro
muri hiye Gordien
murundi mu ntara ya Karuzi
izina ry'ikirundi ni nde
Imana Gordien
Hakizimana yego murafite ikibazo murafite icyumviro ku bibazo turiko turavuga cyane cyane kuri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yanditse ku Burundi tukaba turiko turavuga no ku integuro y'amateko azogenga ukuntu igikorwa cyo gucimanza no gusaka amateko azogenga hamenyesha makuru aho basabwa ko bashaka ko bafise umutsindo urupapuro rw'umutsindo muri kaminuza duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye
Ega mbe dite ko mari fashe dite biso ho. Mari fashe ne ega tai mari fashe na. Ate kana mo aja. Lega je 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 shingiro ko va kuri tati hariyo aba mu mu mugambi usanga mu tati. Nje mu hagaje mu dotu wa ego kani mu dotu ra o. Ate no ya kana ngata mvuga ti video cha mu imani ya se ose video video kana ja so ho. Lega hamwe ni ari ko aku ngu ngu kani dikani ya. Kujya wa tege ko tege ko mna yo urundi bukite yete matwa dikamu ngona kutwa maraporo kandi kiza twa yinda po mu de urundi bukite mu matoro ndiba na yese murakoze
murakoze ya Kizimana Gordien ibibazo vya mbere wabajije ni ibibazo nibaza ko vice president wa mbere urundi yamaze kwishura ariko reka tumuhe ijambo agira icavuze kuri ivyo bibazo mu kibazo cha gatatu mushikirije
ndimuka ivuze twebwe twabivuze amatora iyo shira hamwe rirakoreshwa kuko twavuze yuko hariho abakozi bamwe bamashyamwe atandukanye baririye Burundi kugira ngo babubuze kuja imbere abo rero nje bituma rero hageze imisi yose hageze ibiringo bikomakomeye mu gihugu baca basohora amatora kugira ngo batere ubwo abantu kugira ngo mbere n'amakungu bavuga amakungu agume ahanze ijisho igihugu cacu kandi atakina na kimwe umuntu rero twakubwiye yuko nta muntu n'umwe azokurikiranwa ngo nuko yavuze ngo atore oya canke ego umuntu wese akazokurikiza amategeko azoba yasohotse niko nta muntu n'umwe azoronderwa ngo nuko yavuze oya ibyo twabivuze kuva kera kuko ibyinshi ibyo abajije n'ibyo twashikirije tukaba tuhumurije abarundi n'umwe wese mu budasa bwacu umwe wese azotore ico icyo yifuza ikiri ku mutima wiwe na cyane cyane icyo yavuganye n'abanyamugambwe wiwe canke n'abigenga babo
amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha n'ibigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Faze Kigebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe na Fideli Niyongabo twasezeye tubifuriza umugoroba mwiza no kubandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu bikurikira